nta misi myinshi iheze nshitse ngaha, hanyuma rero icegera cy'umusekretere d'etat Tibor Naji bwari ubwa mbere tubonana. Ahanini rero kwari ukugenda ngo tubonane, tuvugane, tumenyane. Mukaba murazi yuko nta kujya kwacu mu Kirundi iyo umuntu abonanye n'umuntu baravugana amakuru. Naje rero twaje turavugana rero ambaza ibyerekeye Uburundi nuko imigambi twavuganye by'akarere. Ahanini rero ni ibyo ibikorwa twavuganye
kuri ibyo bibazo nyine byerekeye Burundi. Mwa mwavuganye iki ku byerekeye umutekano? Turazi ko mu minsi iheze perezidansi ya Amerika yongereje ikiringo cy'umwaka ingingo ikajyanye n'umutekano mu Burundi, ingingo zo mu bihe bigoye igihugu, ingingo zituma abanyamerika batizigenzera mu Burundi. Kuri icyo kibazo cy'umutekano mu Burundi mwakivuze ko iki?
Imbere y'uko nishobora kuri icyo kibazo mbere, kuko sinacyo twahereye ko yatanguye gushima ahanini ingene u Burundi bwitanga ku byerekeye umutekano w'akarere, ashima avuga ati turazi yuko mukuri ibintu byiza muri AMISOM, ati kandi murakora ibintu byiza cyane ku byerekeye guteza imbere amagara y'abantu mu bintu byo kurwanya sida. Kuri icyo rero wabajije uti byerekeye umutekano, twavuganye neza yuko kandi ndamubwira yuko u Burundi bw'uno munsi muri 2019 tuko tubaheza atari u Burundi bwo muri 2015, kuko nk'uko mubizi ibyo mwisi bihano cyanke kujya kuntu babona u Burundi kiya gihe ari nabyo banditse. Namubwiye nti ibyo sibyo twabandanya dukorera ko kuko ibintu byahindutse ni byinshi. Icyo twacumvikanye ko mbere yaranambwira ati yuko afise umugambi wo kuzatemberera muri Afrika, akazoca rero aboneraho ngira ngo no gushika iwacu Burundi akabwira ngo nawe nyene abyibonere.
Kuri icyo kibazo cy'umutekano mwavuze kandi ko mwavuganye vyerekeye intara Burundi mu minsi iheze, ika nyuma yaho habere igitero mu kwezi kwa cumi tariki 16 na tariki 17 Burundi bwareze u Rwanda ko abasirikare barwo bateye Burundi, icyo kibazo hari icyo mwakivuze ko?
Icyo kibazo ntitwari kukireka kuko yari asanzwe akizi, kandi ni byiza bwa ngo akimenye, ni byiza kugira ngo abantu bose babimenye, kuko u Burundi nk'uko nawe ndamubwiye twebwe nta muntu n'umwe dushaka gusotora, ari nacyo gituma nk'u Burundi na twebwe nitwo kwemera abadusotora. Yavuze rero ati kimwe no minsi ati ntibimeze neza, ati u Burundi, ati u Rwanda n'u Burundi, ati u Rwanda na Uganda, hanyuma ntikumva rero ntibyo bintu ariko bimeze nti kandi ntijya ntara namwe byo murayizi nti icundi bwipfuza bwavuze ko bwipfuza n'uko umuntu wese afise icyo yofasha agifashe, ni kuko agifashe amazi atarenga inkombe. Leta y'u Burundi yaravuze neza yuko bene bijya bene ijya ngendo ibihugu bibanyi iteza guhagarara, kandi twifuza ko yohagarara.
Uyu mutegetsi yabivuze ko iki?
Yavuze neza yuko ibyo yari asanzwe abizi, yuko kandi bazokora uko bashoboye kugira ngo baterere agacumu k'umwe kugira ngo ibintu bisubire mu buryo.
Mu Burundi ariko haritegurwa amatora atekanijwe mu 2022. Amakuru atangazwa aravuga ko ubwigenge bw'abanyapolitike budashemeye, hari abanywanyi b'umugambwe CNL bandanye gutotezwa nk'uko amakuru atangazwa abivuga. Hari n'abarundi bavuga ko muri iki gihe hari icuka kibi icyo kibazo cy'amatora atekanijwe mu 2022. Mwakize kwigi
ibyo byose udondaguye wewe ukabibona nacyo gituma rero najye nta kubyishyura kuko sibyo twavuze twavuze gusa yuko ayo matora Uburundi bwiyemeje yuko azogenda neza akaba amatora aba ku mugaragaro yuko abantu batari bake bemeye kuzoyajamwo kandi yuko azokugwa abantu bakabona yuko byose byagenze neza uko bari bavyiteze namubwiye nti twebwe murazi ku Burundi buzokora amatora bukoresheje amafaranga yabwo tukimugabo imfashanyo bukeneye bwereke ayo matora nayo kureka Abarundi bakayakora bakayatunganya neza ata muntu ariko arabavugira mu matwi cyane cyane yavuga ibitari byo tuti iyo niyo mfashanyo twebwe nk'u Burundi twiteze yuko ibihugu dusanzwe ducuditse bisanzwe ari bigenze by'u Burundi niyo ngenda twiteze
muri kigihe kandi hari amakuru avugwa yerekeye ubwigenge buke mu byerekeye gutangaza amakuru hariho menshi amakuru abiri bafunzwe hariho nk'uko mubizi iradiyo imirongo umurongo wa FM wa iradiyo ijwi rya Amerika wugawe kandi iradiyo BBC ikaba yarugawe ivyo bibazo mwabivuze kwiki
ivyo bibazo ndasubiyemwo uko muriko murabimbaza twebwe siko tubivuga nta amaradiyo mu Burundi murazi yuko ariho murazi yuko hariho n'ikigo CNC kijejwe ingene akora iyo rero habaye ingorane CNC rero niyiheza ikajya hamwe n'ayo maradiyo wavuze BBC wavuga VOA la Voix d'Amérique bene abo rero icatumye haba uwo mwumvikano muke gushika naho bababwira bati ubu rero muzosubira kuza murasamirana ngaha kuri buno butaka bw'u Burundi bigiye mu buryo ivyo rero nibyo twasanze bene amaradiyo bovugana n'ico kigo CNC kugira ngo babikure mu nzira icyo kintu twakivuze hanyuma twizeye yuko ari nako bizogenda kuko nta kundi byogenda kuko umuntu hagira icyo mupfa ni ngombwa kugira ngo mucumvikane ko imbere yuko imigenderanire isubira kumera nk'uko yari imeze n'ubwa mbere
umubonano mwagiranye na secrétaire d'état ajejwe intara ya Afrika Tibo Nage ni umubonano ukomeye cyane rwose kuko hari haheze igihe kirekire Uburundi butagira ambasaderi ngaha i Washington uwo mubonano ku bwanyu utaruherutse hagati y'uwo mutegetsi serikiri Burundi eka n'umutegetsi akomeye muri departement ya leta ya Amerika mwebwe ku bwanyu mwabakiriye gute
nababwiye yuko jya watagihe kinini cyari giheze ngeze ngaha nibyo twari twashoboye bwa turabonana mu bindi bihe ariko ubwa mbere nsaba umubonano nyazina kugira ngo tubonane nk'uko tubivuga mu gifaransa de façon officielle rero murumva yuko ari ibintu byiza cyane kuko buga nta cica imigenderanire y'ibihugu canke y'abantu nk'uko tavugana kuko iyo utavuganye n'umuntu ntibaza ngo umenye icyo yumvira kandi nawe ntamenya icyo nawe yumvira ni viza rero yuko twabonanye kuko yambariye uko babona ibintu byogenda nange namubwira uko Uburundi bwibaza yuko ibintu byogenda kandi bwipfuza ko ibintu byogenda si umubonano umwe uca utuma ibyo byose bijya mu ngiro mugabo ni intango wavuze yuko twatumaze igihe atamu ambasadara ahari uno munsi rero arahari kandi icyo gikorwa twagitanguye nibaza yuko ariko tuzoguma ko gushika iyo migenderanire nimba hari akantu katameze neza uno munsi kazohabe tuzogakure isubire kuba nkuko yari imeze kera kandi n'ubu si mibi cyane kuko yiba yari mibi nituba twabonanye.
Godance Sindagaya ambasaderi aserukira Burundi i Washington muri Leta Zunze Amerika mwakoze ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika.
Nanje ndabashimiye ndashimiye n'abari kubatwumviriza bose.